amatora muri rusange yagenze neza abatora batoye mu mutekano ntangere umutekano wari ucungerewe bikwiye kandi atari bimwe nka bimwe by'iwacu usanga bambaye amakoho masasu n'amaroketi n'iki yaba abapolisi yaba abajandarume wasanga bibereye kure y'aho abantu bariko baratorera ubabajije wo bakubwira bati turi ngaha guhagararira ibwirizwa shingiro hageze guharura turabikurikirana byumaye byaragaragara yuko hafatsinda
ntibimenyerewe ko aba bari ku butegetsi bahuta bemera ko uruhande rutariko rwatsinze cyane cyane ku mugabane wa Afrika ubwo butumwa buvuye muri Senegal mu yahe siguro
isiguro tubuha ubwa mbere na mbere nuko bigaragara neza yuko abatware b'iki gihugu bubahiriza abo batwara barabubaha bakubahiriza n'ibyo bashinze n'akarorero keza kuko murazi yuko byari byameze nk'ibigorana gatoyi uri ku butegetsi yari yashatse kubwigumiza ko mugabo abanyagihugu bavuze bati nyabona nyabona ibyo gihugire si byo yaramvise akamba bamuteye aremera yaza kuba adafise ishaka adafise urukundo ku gihugu ciwe yari gushobora gukoresha ubwo bubasha afise bwo mukuru w'igihugu kumbure n'inzego atwara z'umutekano n'izindi kugira ngo agire ibyo ashaka mugabo siko byagenze mu masaa tanu byari bimaze kugaragara yuko Diomaye atsinda uko bigenda kose abanyagihugu baragize ibintu by'umunezero mu gisagara bagenda n'amadarapo bagenda basubira bagaruka mu mabara makuru n'amapikipiki n'amamodokari nta mupolisi yigeze aza kubitambika imbere ngo bimwe by'iwacu baca baza ngo murahungabanije umutekano muragize gute bagumye batekanya aho bari ni nk'ubutumwa abanyagihugu bariko baraha abategetsi yuko by'ukuri ibintu uko byagenze barabyishimiye kuba rero abategetsi bashoboye kubahiriza rero ibyo abanyagihugu babuze bashinze ni ubutumwa bwiza ku batware bose bo muri Afurika ni ubutumwa bwiza ku batware bo mu bihugu bya mu karere k'iwacu kuko uyu yahavuye atsinda amatora n'uwo bafatanije Sonko ntibari borohewe mu minsi iheze mugabo kubera yuko kino gihugu ubutungane bufise ijambo byaragaragaye yuko ibyo aribyo byose batoguma bafatira mu maboko imugongo igihugu iry'ubutungane rishinze mu bwigenge rirakurikizwa amatora aratunganywa kandi abari bibaza kumbure ko byava biba nabi ahubwo byabaye byiza cyane rwose ni byiza rero yuko abanyagihugu bubahirizwa bubahwa n'ababatwara abanyagihugu barubaha abatware n'abatware kubaha abanyagihugu ntabwo ari bibi na gatoya ahubwo bitanga icyubahiro gusumba ndazi neza yuko uwo ari we wese yokwifuza kuba nk'abatware ba kino gihugu uravye ukuntu bavyifashemwo uravye ukuntu igihugu gitekanye ataruhagarara ataki kuko muri ayo matora yose aho yakoze mu gihugu cyose nta hantu namwe higeze habaho guterana amajambo cyangwa gushwara cyangwa gukomeretsanya hose byagenze neza abantu bose bakoze amatora bafise umutima utekanye bumva yuko iryo bashinga riza kuba iryo icyo rero ni ikintu cyoba ikigwa gikomeye mu bihugu byinshi byo muri Afurika na cyane cyane igihugu cy'iwacu cy'u Burundi aho amatora umenga ni isoko y'ingorane uravye n'ibiriko biraba uno munsi aho turiko turaburabuzwa ahanagira ngire ko mvuga yuko birateye n'isoni n'agahinda je uyu munsi nazindutse mbona ubutumwa bw'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu asa n'uwuntera ubwoba ngo hari abantu ngo yumvise ngo bahanahana ngo amajwi ngo babaza ngo haba ngo babaze imodoka yagenderamwo hari neza birazana mu gihugu
duca tugaruka reka ivyo duca tubigaruka ko ku bwa SNL mugatubanze duheze ibi vyo ngaho muri Senegal muri akandi gashaka arimwo na Kadiomaye n'uw'imyaka 44 Sonko kuva mu gasho ugacu usa nk'ugiye ku butegetsi navyo nyene ni bishasha mu matora ya Afrika ntibimenyerewe cane gose imyaka yiwe nuko kuvuga ngo baragwaniye ivyo bagwaniye bagiye kubironka hari ico bizokomeza muri demokarasi ya Senegal canke Senegal yari isanzwe ikomeye kuri demokarasi yayo nta gihindutse kigiye kuboneka
demokarasi yari isanzwe ikomeye mugabo ikizoba gihindutse nuko kumbure abo bantu baje ku butegetsi ari nk'urundi runganwe atari rwarunganwe rwo kuva kera Senegal bamwe bavuga bati nibo nararibonye nibo bubazwa byose nibo bubandanya byose nko kumwe kwa biwacu bavuga ngo bazova ku butegetsi ngo yesu agarutse Icyo ni ikintu nacyo nyine mbona yuko ari ikintu ciza cyane. Nta muntu agira ijambo kubera ashaje atarigiza akiri muto, kuko ubuntu ntibuzana n'ubusaza. Ubuntu buravukanwa bugakuranwa. Nizera yuko abo bantu barinze bavuga bati natwe tugize umugambi wo kuraba icyo twoterera mu gihe buduha kurongora iki gihugu, kandi abantu bakumva yuko babizeye bakabahunda ayo majwi. Nizera neza yuko hariho icyo bizohindura ku mbure mu myiyumvirire ya bamwe n'abandi muri Afrika no mu isi niwashaka.
Mbega none Honorable Gatongwasa, ayo matora ya Senegal mwagiye kurorera muhagarikira, mwatumiwe nkande ko mu Burundi ubushikiranganje bwavuze ko atamugambwe SNL mukira mutswe?
Jewe sinatumiwe n'umugambwe, sinarungitswe n'ugwego rwariko gose rw'igihugu. Mugabo turafise abantu babagenzi bari mu bihugu bitandukanye, nibo badutumiye hamwe n'abandi bo mu bihugu bindi byo mu karere k'iwacu, abo muri Tanzania, abo muri Kenya, abo muri Uganda. Kuko muribuka yuko mu kwezi kwa 11 twatanze itangazo tumenyesha yuko ibibazo biri mu gihugu kimwe bisa n'ibiri mu kindi, ko dukwiye kugira urunani kwiyumvira ingene twofasha guhinduka kwa Afrika n'ibihugu byacu. Ni muri iyo ntumbero twashoboye kuza kujya turorera amatora, tugira icyo tuhigiye, tugire n'icyo dukuyemo, kuko akanyoni katagurutse n'ikamenye iyo bweze.
Muti rero mu Burundi naho mu gihe muri Senegal babandikiye bariko babwira ko muri ko mugumura abanyagihugu?
Jewe umushikiranganje ndasanze ubutumwa bwa saa 12 n'iminota ku mahoro honorable ngo abantu banyu ngo rwo rahanahana amajwi ngo babaza ngo ahomba ngo n'imodoka ngenderamwo ngo ntibarabironka ngo ndabibahe batararuha. Jewe ibyo n'iterabwoba mbona ririko riraba, ariko kandi biri n'icyo bihishije. Kuko igihugu cy'iwacu menga indwara y'ukurimentanya menga sinzi iyo bayikuye, sinzi kuba nagira nakigora ko kuraba ingaruka zo kurimentanya, kuko yaba harimo ikintu cy'iterambere byazanye. Uyu andanije mugabo nta terambere byazanye, abo ushaka bubireka. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cyo sinzi nimba ari urwanko nimba ari iki. Muribuka mu kwezi kwa mbere ikete ryasinywe na Honorable Terre Leonce yandikiwe abahagarariye amasezerano y'i Arusha, agaca kuramwo ngo nitegure n'umugambwe ngo kwikorera ngo ingaruka zingo zo kwifatanya ngo n'imigwi y'iterabwoba ukasigara wibaza none iyo mushikiranganje amasezerano y'i Arusha yabashikanye ku butegetsi yahindutse amasezerano y'iterabwoba. Uyu munsi azanye ibyo ni ukuvuga hari ikindi kintu agamije inyuma, kuko icyavuyemo ni uko yarase ko tugira kongere nkuko amategeko abiturekurira. Mugabo acazana abantu ari sinzi iyo bapfanye ngo bagize kongere ngo y'umugambwe ngo arayemeje ngo ibyayavuyemo. Guhonya ngo amategeko byabaye ingendo, byabaye ubuhizi. Ibi rero ntacyo biriko birazana byungura mu Burundi, kiretse ko bizotume igihugu gitatana kikaba uko umuntu atakwifuza na gatoya.
Tubashimire Honorable Gatongwasa kuri kino kiganiro mu hayiji rya Amerika, ariko imbere yo kubashimira tubashimire nkande nka Rwasa atwara SNL canke yavanywe ku burongozi bwa SNL.
Rwasa atwara umugambwe SNL, kuko ibyakozwe ingozi ni iby'umushikiranganje si iby'inyakamugayo.
Murakoze kuri kino kiganiro mu hayiji rya Amerika.
Murakoze namwe.